Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turamukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 kuri mikromikro imwe nanje Fide Niyonga. Kurenga ibigo vyategerezwa guhanwa mu mategeko y'u Rwanda.
Niri cyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo guturugo cyo kugira icoreke ari kuri twegwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo.
Iyo umuntu amaze guturugo yagaruka bakamufunga. N'ubundi bisa nkaho umufashije gukomeza guturugo igihe kirekire. Na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo uba rurimo kandi ari muri gereza.
Madame Judith Kanakuze w'ishyirahamwe Profam na Bikesha Denis, abo bombi bashikanye ibisobanuro sentare kizigenza mu Rwanda isuzuma ikirego cyatanzwe n'umuhinga mu by'amategeko cuko zimwe mu ngingo z'itegeko rihana bishasha zoba zinyuranije n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Turavuga no kucegeranyo cerekana kwa gateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa mu Burundi ku kibazo cy'umutekano muke mu karere ka Nyamasheke no ku mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko zitangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa. Yamani imbere yaho reka dutege amatwi amakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Aloyce,
rakoze Fidele tuyahere muri Congo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryasavye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gushinga leta bidatevye mu gihe ico gihugu kibandanya kuba mu mahoro. Ni nyuma y'ibisikanya ku butegetsi ryabaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukiye haraheze imyaka ishika 60. Leila Zelugui arongoye ibikorwa vya ONU muri Congo yabibwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere. Zerugui yavuze ko ibiganiro bitumbereye gushinga leta nshasha biriko biraba hagati y'urunani Front Commun pour le Congo rushigikiye Perezida Joseph Kabila rwatahukanye intebe nyinshi mu matora y'abashingamateka n'abarongoye intara hamwe n'urunani Coalition pour le Changement rwashigikiye Tshisekedi. Hagati aho igihugu gihanzwe n'indyane hagati y'amoko hamwe n'ikiza cya Ebola mu ntara ya Beni, niko umutegetsi abandanya abibwira ONU. Ambasaderi wa Congo muri ONU Inyase Gata Mavita wa Lufuta nawe yabwiye ako kanama ko Perezida araje gushinga n'umutekano uhungabana mu gihugu, agasaba ONU gufatanya n'abasirikare b'igihugu mu gutuza imihari yitwaje ibirwanisho. Igihugu cya Uganda carabujije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gutanga ingaburo z'umusururu w'intete inyuma y'aho abantu babiri bafuye abandi bagikizwe n'amagara. Ni nyuma y'uko bariye izo ngaburo zikekwa kuba zarimwe uburozi. Uwo musururu ukekwa kuba ariwo watumye abantu bo mu ntara ya Karamoja mu buraruko bushira ubuseruko barwara mu ndwi iheze. Mushikiranganji wa Uganda ashinzwe gukinga ibiza Musa Echweru yashikirije ejo kuwa mbere ko abarwaye benshi bafashwe n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuyogwa. Barimwe abana 12 bafise munsi y'imyaka 5. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ari naryo ryatanze iyo ntete zivanze n'isukari hamwe n'amavuta muri iyo ntara ya Uganda rivuga ko rigiye kwitaho ico kibazo kandi ryarungitse ivyo bifungurwa gusuzumwa. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ejo kuwa mbere yaremeye ko azoguma ku butegetsi naho manda yiwe izorangira mu kwezi kuza. Ivyo bivuze mu gihe abantu baharurwa mu bihumbi babandanya imyiyerekano yamayiza ubutegetsi bwiwe. Bouteflika yatangaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu kwahevye kwitoreza ikiringo ca gatanu aho bakora imyiyerekano babona ivyatumye bihereza amabarabara bigiye guhera. Bouteflika w'imyaka 82 yarakuyeho amatora yaratekanijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane kuza. Yongera avuga ko hari ibyo agiye guhindura bicishije mu biganiro azotunganya mu gihugu, naho Perezida yemeza ko hari ibyo agiye kuzohindura. Abanyalijeriya bo baracabandanya imyiyerekano ku bwinshi ariko bakayikora mu mahoro. abategetsi muri Afghanistan baremeje ku wa mbere ko abatalibani bafashe abasirikare 58 ba leta mu mirwano iheruka mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Mushikiranganje wo kwivuna abansi yavuze ko batanguje ibikorwa bya gisirikare byo kubabohoza. Abatalibani baragumije district ya Afghanistan mu ntara ya Bagis mu mirwano yamaze indwi zibiri yahitanye abasirikare batari bake ba leta, abandi barenga amajana abiri barafatwa. Izo ntambara ziba mu gihe izo mpande zibiri zashikirije inyuma y'ibiganiro biheruka kubahuza ko bateye intambwe zishimishije zigamije kurangiza intambara muri Afghanistan. Ibyo biganiro bitumbereye gukura abasirikare mpuzamakungu barongoye na Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan. Abatalibani nabo bakemera ko ico gihugu kitazosubira kuba ikirimbiro ry'abakora iterabwoba mpuzamakungu. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika carahaye Kongere ya Amerika urutonde rw'amafaranga muyatekanirijwe mu migambi y'inyubako zacyo ashobora gukoreshwa kubaka uruzitiro rwo mu manuko Amerika ihana na Mexique. Perezida Donald Trump yemeye ko azokubaka urwo rutonde rurimwo imigambi y'inyubako igisirikare cyatekanya kuzokubaka muri Amerika ndetse no hanze mu makungu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bushikiriza ko izo nyubako zose zitekanirijwe imiliyaridi 12 n'ibice 9 z'amadolari y'Abanyamerika arenze kure imiliyaridi 3 n'ibice 6. Trump yasabye ko yokura mu mafaranga ya leta yagenewe igisirikare. Mu kwezi guheze Perezida Trump yatangaje ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe kugira ahabwe uburenganzira bwo kubaka uruzitiro mu bumanuko bw'igihugu. Inyuma yaho abashinga amateka bamwimiye ayo mafaranga. Itangaza ibyo yitega ko bamuha uburenganzira bwo kwikora ku mafaranga yagenewe igisirikare.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi isaba amakungu kwima amatwi raporo y'umugwi utohoza ku mabi yoba yarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo raporo yashikirijwe n'umuyobozi w'uwo murwi Dudu Dienne mu nama y'ivyagateka kazi na muntu iherutse kubera i Geneve mu gihugu c'u Busuwisi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza ari i Nairobi araduha inkuru y'idonido kuri ico kibazo.
Icyo cyegeranyo cyo mu gutohoza kuvyaha byo byarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ugiye kwibanda kurusha kubijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe cy'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba injyane canke ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku matora. Muri rusangi uwo mugwi usigura kubandanya no gutohoza ku ngaruka mbi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rigira. Umukuru w'uwo mugwi Dudu Dienne amenyesha ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ngendo yo kwanga gukorana n'ibisata vya ONU bijeje wataka kazi na muntu. Uturira tanga no kugara Burundi ibiro vy'igisata ca ONU bijeje wataka kazi na muntu kwa 28 kwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze. Kandi ico gihugu carinjye mu masezerano bagwanya kuboreza gufa abantu ikanemera kwakira ivyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho. Ikindi kibazo mu gwi urongowe no mu Senegal n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwe ababugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga. Bwana Dienne yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitatorerwa umuti kandi kucihutirwa kuri leta aritegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu 100%. Ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu. Ikindi avuga ko imuteye amakenga niburabuzwa n'icwa rya bamwe mu kwa ko batatoye muri kamara mpaka yo mu kwa gatanu 2018 canke batayemeje. Asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'2020 agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira. Amenyesha ko n'intererano za kw'imiryango isanzwe ukenye cyane ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Raporo yasomwe kandi garuka ku mitaha yasohorewe Major Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi n'abandi 16 bahoze abategetsi mu nzego za leta. Ivuga ku icaha bikekwa ko c'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi w'ukunywanisha Abarundi Sever nk'uko amasezerano yarusha yabitekanije. Ivyashikijwe na Diane nabo bakorana ntivyanyuze Martin ivy'abandi umushikanganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo ntivyanamutangaje nk'uko abisigura.
Ni raporo vy'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yerekana kwerekana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa hakati y'akazi na muntu usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta kandi tubaye yuko ijya commission ari ya politiki gusumba yuko iyo bije kuraba by'akati y'akazi na muntu ico dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ibyatsi ibikorwa biva mu rujya mugwi twego tubona rero yuko ibintu byifashe neza kandi kituwaho dusigurira baravyumva cyetse bari mu rujya mugwi akuna wende bazukuri ngabagashaka gukora ivyabo
ivyo bakora vyose. Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe Oricom akaba ari ni Geneve ahico cegeranyo casomwa asanga hari yindi ngendo yofatwa
mu gisata kituramu vy'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse ibi navyo bijanye na gatakazi na muntu muri rusangi harababikurikirana babiraba twe ivyo ntavyo twoja mu gisata cacu ibi vyuko abantu banyuruzwa twirwa turavyumva mu radio babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ni bitahari sinibaza ko vyo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu ntaheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bica bigora leta ubwa mbere nibemera kabibarakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko hari bibazo mugo ndiko ndakora ibi nibi 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 kugira ndabitorera umuti
imbere yuko mututorwa icegera cambere c'umukuru w'igihugu wabona kubijanye n'umwidegemvu mu vya politike vyorabirwa mu bukene bw'imigambwe
imigambwe ntizofinganya no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana ni ukuvuga rero hari ibikoko bikuru bisumba ibindi no mu migambwe imibereho niko vyibaze mu vyifeshe mu Burundi ni igihugu gifite imigambwe myinshi kandi kubera umuzo wa iyo demokrasi canke ivyo vya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe jahanaha reka nubukene bw'imigambo kuko natwegwe canke n'umugambo se ndivye kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero nibayimenye imigambo nzongana
Rufyiri nawe agaruka kubiranga intwaro yita abanyagihugu
ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kwivuza atakibazo kirimo ubwa kabiri kuyigatangorane ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura atakibazo kirimo ubwa kane kuronka aho babatangorane nimwe irimo ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi cane hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwankukuri we wumva bushobora gukira gute
imigenderanire mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cyawo ni kijeje watakazi na muntu yatanguye umwaka 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kwindwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora mu masezerano ya sentare mana vya CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kibakibaye igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda sentare nkuru yatanguye kumviriza ikirego cy'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zokugwa mu gitabo cy'amategeko aha n'ivyaha ngo kubera zinyuranije n'ibwirizwa shingiro ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Asunta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Maitre Richard Mugisha umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko yareze asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rihana ubusambanyi, guturugo no guca inyuma uwo mwashakanye. bitandukanye. Mu gitabo gice cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda, ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri. Umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ku icyaha cy'ubusambanyi, ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda, ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano. Uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko uyu muntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane, aba atabashije gufasha umuryango we nk'uko bivugwa, bikaba binyuranyije n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu, aho abashinzwe umutekano usanga bata umwanya birwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN, bagasanga aya mafaranga yakoreshwa ibindi bintu, noneho umwe mu bashakanye bahohotewe akaba ariwe wajya gutanga ikirego. Mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri, ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibo ubwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo. Uhagarariye leta muri uru rubanza Specioza Kabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi y'uguturugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda. Uyu munyamategeko agasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nk'uko abarega babyifuje, gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze. Uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta, basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko. Ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore Profam Twese Hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo. Umukuru w'uyu muryango Judith Kanakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bibushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda kiyongera cy'ubusambanyi, kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango.
Niba icyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo guta urugo, cyo kugira inshoreke, ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhura nabyo. Abaza batugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi, aho tugiye bati bamwishe kubera ko yarazanye inshoreke aho ndetse yataye urugo. Ayo magambo bakomeza agaruka. Ni ibintu kuri twebwe birimo bisenya umuryango. Rero iyo bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire, umuntu abizinukwe abone yuko azahanwa, kuri twebwe tuba tubona ko ariho gufungura umuryango wo kugira ngo bya bindi bahora batubwira byimakazwe. Niyo mpamvu twinjiyemo rero.
Ku ruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda, ishami ryayo ryigisha amategeko naryo ryohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko. Izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku ruhande rushyigikiye ko ubusambanyi, ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa, ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha. Uyu ni Bwana Bikesha Deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda.
Hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango, kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo, ubwo twahera nko kubana. Ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cy'uko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka, tuvuge yataye urugo n'amezi abiri bavuga, iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga, n'ubundi bisa nk'aho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire. Na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo uba rurimo kandi ari muri gereza. Ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo bikwiye gukorwa, kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarukira kuri mpanabyaha gusa. Twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu, ahubwo dushyigikira yuko bukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana.
Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, impaka zari zikivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nabo izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa repubulika zo zari zitarasuzumwa, kandi nazo zifite abiswe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Rwanda kandi inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda ntizivuga rumwe ku makuru avuga ko mu bucagucagu bwo ku munsi w'Imana hari abantu batazwi bitwaje inkoho bagaragaye muri secteur Karambi. Ubuyobozi bw'iyo secteur buremeza ivyayo makuru bukavuga ko baje kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe ingabo z'igihugu zibakurikirayo baragwana. Ni inkuru ya Temistoke Mutiji mu munyesha makuru w'Ijwi rya Amerika.
Abo barwanyi bivugwa ko bari hagati ya 85 n'ijana barimo bambaye impuzankano za gisirikare abandi bambaye gisivili binjiriye mu kagari ka Kagaramaho muri Karambi barangisha inzira yabageza mu ishyamba rya Nyungwe. Nkuko inkuru dukesha ikinyamakuru Museke cyandikirwa kuri internet cyaha mu Rwanda ibivuga, nyuma yo gushimuta umukuru umwe mu midugudu igiza ku kagari hamwe n'undi muturage baje kubarekura mu bihe bitandukanye bahereye kuri uwo muturage wundi. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko umwe mu bayobozi bo ku rwego rw'ibanze utifuje gutangaza amazina yakibwiye ko nyuma y'ibi mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe cyegereye umurenge wabo wa Karambi humvikanye amasasu mu gihe kigera ku isaha, bagakeka ko rero ingabo z'u Rwanda zarasanaga n'abagabye icyo gitero. Mu gushaka kumenya neza iby'icyo gitero, Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Bwana Kamari Aime Fabien atubwira ko ari mu nama. Ku butumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa yadusubije ko ayo makuru ntacyo arayamenyaho. Nubwo Bwana Uwizeyimana Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Karambi yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko ari mu nama ndetse akamusaba ko ibyo amubaza yabivuganaho n'umuyobozi wa karere mu kiganiro n'umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu, iby'uko abo bantu bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge ayobora yabyemeje.
Bagereje iwacu saa kumi batambuka, saa kumi niwo umuntu wa mbere yababonye yaravuye Kigali. Ni ukuvuga ngo ni abantu batambutse, umuntu ubabonye aduha amakuru ko abonye umurongo w'abantu batazwi batambuka kandi bashobora kuba bafite intwaro, turabakurikirana tureba abanyuze, hamagara n'ingabo nta n'ubuyobozi bw'akarere ko tubonye abantu batazwi kandi turi kubakurikirana tureba aho banyura basaba berekeza nko mu ishyamba. Kugeza igihe rero nyine badutabariye basirikare bakahagera nabo bakababona barabakurikirana. Rero bwaritambukiraga gusho bakajya babwira abaturage bari kuvuza induru ngo muravuze induru z'iki tubatwaye iki ko nta n'uwo dushaka muri mwebwe.
Icyakora iby'ishimutwa ry'abo baturage babiri barimo n'umukuru w'umudugudu, uyu muyobozi avuga ko ibyo bitabayeho.
Ntabwo umuyobozi w'umudugudu bamushimuse, ngiye mu muyobozi w'umudugudu namuhamagaye umunyamakuru ngo nabyuke ko nyine n'umuturage amuhamakuru namubwira mubyuka ukangura abaturage nawe igihe turi kuvugana nawe ariko byikomangira abaturage babamugezeho baramaze ntihe muri kuvugana ati ndi kujya usanga ajya gusenga atituriye telefone barayifunga baramubwira ati rero tuyobora inzira utwereke twigiriye ku ishyamba ntacyo tugutwara. Baragera nyine bamugejeje ku ishyamba aho ngaho bamusuza telefone yamubwira ngo basubirayo nta n'ikintu bamutwaye nta n'ikintu bamubwiye nibyo bamubwiye gusa ngo abeshye aba bashaka kujya barushaho kugera mu ishyamba. Yaranagarutse nyine na mayabwe yaradusanze na mayabwe turakuba umusozi aratubwira uko byagenze.
Naho ku kijyanye n'imirwano yaje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'abo barwanyi, uyu muyobozi avuga ko nyuma yaho zibakurikiriye baje kumva amasasu avugira kuri mu ishyamba ariko nta mirwano yabereye hafi aho mu giturage. Ku bijyanye n'aho baba bakeka abo barwanyi baba baraje baturuka, uyu muyobozi yasubije muri aya magambo.
Byabyo twaturutse ko y'amazi kuko bazimora bose bazakirimbye bashobora kuba barambukiye mu kigo. Ubona ngo inama yo baratuzaga bumva hano nta handi baturuka abantu bambukiye. Nuko byabyo bari banyuze mu yindi mirenge Kirimbi, Macuba, twe tubabona bageze iwacu. Ntabwo bavaga mu ishyamba bamanuka bavusaba ko bari gushaka kujya mu ishyamba. Ahubwo Ikinyarwanda hagati yabo umugore yatubwira ko bavugaga igishwari n'ibarengara mudugudu we bagendanye nyine bamuganiriza mu Kinyarwanda ariko bagera nyine nabo bakavuga mu gishwari n'ibingara.
Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wacyo Lieutenant Colonel Munyengango Inosa ariko ntibyadukundira kuko atitabaga telefone ye ngendanwa. Ubutumwa twamwandikiye nabwo yari atarabusubiza kugeza igihe twatunganyaga iyi nkuru. Amakuru y'abo bantu bitwaje intwaro binjiye aha muri Nyamasheke avuzwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka eshatu zitwara abagenzi mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe gahana imbibi n'aka ka Nyamasheke binasangira ishyamba rya Nyungwe. Icyo gihe inzego z'igisirikare mu Rwanda zivuga ko icyo gitero cyo mu mpera z'umwaka ushize wa 2018 cyahitanye abantu batandatu, abakigabye bahungiye mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Kuva icyo gihe kugeza ubu umubare w'abasirikare warongerewe ku buryo budasanzwe mu ishyamba rya Nyungwe ndetse bagaragara mu bikorwa byo kuhacunga umutekano amanywa n'ijoro. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mulongwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu mu Bumanuko zitangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa zigeze ku ivuriro rya Katalukuru. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Mulongwe Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya Katarukuru biri mu birometero birenga bitatu n'inkambi ya Murongwe zihura n'ibibazo byinshi zigeze kuri iryo vuriro birimo kuba zijya kwivuza ariko baganga bakazitegeka ko zijya gushakira imiti kuri za farumasi ziri hanze y'iryo vuriro. Niyo nkuru Eveline na Jean-Pierre Ntakirutimana ni impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zahuye n'icyo kibazo cyo kubura imiti zigeze ku ivuriro rya Katarukuru.
Bagiye kwa muganga ituru gatatu umwana arembye afite umuriro ngo mangena ngo genuzoze jo ngo na miti hari ngo genuzoze jo ngo na miti naze kugurisha itaye nari kujyasha ushaka tobo kifu aha hepfo ku isoko cyangura ibinini ku mafarmasi mudi yakini umwana acaramira
je nari mfise umwana yari afise ingwara yo kurukoba nari irutse ntako batari bwanje amafaranga ngaha abakongomani bampenda ngo iyo ngwara turaze kuyivura bikananirana nagenda mu kwa muganga mu gatari kuru bagaca bambwira ngo iyo miti ngo ntiraboneka ubundi agaca kubwira ngo ndindira nzoyikuzanira ngo ku farmasi ngo yiwanje bimaze kugenda uko ari umuntu umwe w'umurundi wacu yagitegereje uwo mwana wiwanje aravuga ati je ndagiye kumuzanira umuti uyu munsi ntanitike mumpa yari igoya jibaraka arawuzana uwo muti ntanitike namuhaye yaciye ambwira ati nabuguze bitanu mugabo mpereze ibihumbi bitatu kuburyo mbonye uyu mwana ukuntu amerewe.
Akimana Charlotte avuga yuko iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza bahabwa iyo bagana ivuriro rya Katarukuru kiyongera kandi no kuba nta modoka ya ambulance yemerewe kurara mu nkambi kugira ngo ishobore kugoboka indembe ziba zafashwe n'indwara n'ijoro.
Nk'umuntu yibungenze uko inda ifata kuri umwe hari umwe arisome neza aribwa bigasaba yuko abyitegurira n'ubundi afatwe nyinata mikeya aho nyene akaca yibaruka. Birasabye yuko nk'umukenshi bamaze igihe cyane cyane abantu bibarukira mu nzira kuko ataburyo bwo kwiyunguruza dufise musangwe munzi uko dufashwe turonka ifungurwa ntituronka uburyo bwo kwiyunguruza mu kiringo yuko mu gisagara tubamo si bisagara byo kuronderamo amafaranga kuko nabo n'abahatuye nabo nyine bakeneye akazi n'abo kazi twokaronka gute kuko nabo bakadukeneye ko nukuri mudufashe cyane 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 nk'abantu bo bakenyezi kwibaruka nukuri nibita isoni umuntu kwibarukira mu nzira ushitseye bagusaba ngo amande bagusaba ngo tanga amande kandi nawe wabuze uburyo bwo kwasha
gusa nubwo biruko izi mpunzi ziyamye yuko iki kibazo cyo kutagira imodoka ya ambulance mu nkambi cyatumye zishakamo igisubizo zikora ingobyi gakondo yo gutwaramo indembe kuko bisobanurwa na Nzeyimana Jean Marie umwe mu bakorera bushake bo mu nkambi ya Murungwe
kugadukiye muri cyo kibazo cya ambulance niyo baduha nomero aye baduhabwa muri telefone ko ubarahagaze ntakora gisigura ko duca twiyaranja ningoga kugira umuntu ntadufane tukarokora ubuzima bwiwe n'Imani kabidufashamwe tugaca tumushira ku musego turi nk'abantu barenga 50 tukagenda twiruka nimba duca kubiti nta matara tugira
iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa ikatarukuru cyatumye tugenderera iryo vuriro ariko umuyobozi w'iryo vuriro yanga kugira icyo dutangariza kuri ibi bibazo by'ubuvuzi z'impunzi zihura nabyo adusaba yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongwe bwana Bigirimana Remi Mathieu ko ariwe wadusubiza ibibazo bijanye n'ubuvuzi kuko ahorana nawe mu manama.
Yego nk'uko bisanzwe bitegekanijwe umuntu araja kwa muganga akavugwa nk'uko biri naho ushobora gusanga umuntu ko yipfuza ko yovugwa atariko aronse umuti bikaba ngombwa yuko barinda kumurungika ibaraka kwa muganga ku bitaro bikuru amakaronka y'umuti nk'uko bitegekanijwe. Ikibazo cy'imiti mikeya cyarahahora mu kwezi guheze ariko twaragiye mu nama turi mu nama aratubwira ko imiti yabonekanye kwa muganga ubu imiti iriho
mwomenye yuko ishiramwe rya sel rihora risaba impunzi z'abarundi ziba muri inkambi kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo zigenda zihura nabyo nkuko abaturage b'abakongomani batuye umurongo bazakiriye babyikemurira Vedaste ngabwo kubwijwe rya Amerika imurongo yo mu ntara kivuye amajepfo.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twacyo bafite kuri isaha n'amakuru niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Mwananye mudukwikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.